G-Wise Music. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, the Son of Living God.
We worship you, Lord.
Now ure chigambo chawe ni chiza.
Yowe.
Ni chiriza no mutima gwanje tiniwe muzuni. Ayaturana kanwa kanje tinajunwa. Irizo ambwe muho. Wijiro mutima gwanje narigura. Tahami wotejeche. Owiye bona kunda gwiwonye mutse Yesu otande kurira ugendo rwamagara ganje niwo kwatirire nishabo mpindure nkokori kwenda haza kumeniwe ahundazi Ahundaze mbimbi sizi inariawe Elizoba
Elizoba na korenda gano Elizoba nyewe na shunwa
Najikora no mtima gwanje
Elizoba na korenda gano
Ndagani sangu ndio wawe
Elizoba, nyowe nashua
Ndinda na mkono wawe
Elizoba, nakorenda gano
Chiza nizi inariawe mukama
Elizoba, nyowe nashua
Chiriza ngumene iwe Yesu wanje
Elizoba, nakorenda gano
Kwa tirira iwe mukama
Elizoba, nyowe nashua
Nashuwa mutima gwanje mukama Elizoba
Yesu
nakorenda mwana wawe niwe tata
Yesu niwe nashuwa Elizoba nakorenda gano
Sembusya mukama wanje
Elizoba niwe nashuwa
Amazina ganje Omuchitabo chabahuri Mukama umendi ahone iwe Because I gave you my heart Jesus I gave you my soul Niwe muzeire wanje Otarindeka I gave you my heart Jesus I gave you my soul I gave you my everything My bread
Elizoba nakorenda gano Elizoba nyowe nashuwa Elizoba nakorenda gano Elizoba nyowe nashuwa
Manyangu nakoreje ndagano Uwile wona ndiagambi zina riawe Nishabango ye chishani chanje Ure uche Mnwani wanje hazo mpindure Enjiri murire Enseji yona ekwe honjere Hati nishaba Iwo mpindure Enjiri murire Enseji ekwe honjere Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Yesu, ahundaze mpimbi sizi inariawe
Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Omu famile yanje mukama
Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Yesu, omu banywani wanje
Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Nouniza hona, 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 hona
Ahundaze mpimbi sizi inariawe
Mukanisa yanje
Ahundaze mpimbi sizi
Wherever you go whatever I do.
Ahunaze bimbisizina
yawe. Bimbisizina.
Ahunaze bimbisizina yawe. Ahunaze bimbisizina yawe. Ahunaze bimbisizina yawe.